nzamba
nzambira samirana
Radio Inzamba katika kawe tulikuwa gata ningerekeza zigya minongere myandagaro amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo nyamukuru zikurikira abarongoye Uburundi barangwa n'indimi zibiri mu bijanye no gusubiza hamwe n'igihugu kibaye cy'u Rwanda icizere umukuru w'igihugu afise cyo mushikira nkaje wa mbere arongoye leta afise mu gihe we wabona ko atantambwe irategwa ngo barahawe ibikwiye kugira ngo bumwukire ishira hamwe bongere bihembe abona abakozi bishiramwe onatel basaba kuriwe imishahara y'ameza ane baheraniwe umushikiranganje wa mbere akaba yaraye abakuriye inkoni kugishitsi ko atanu urufaranga narumwe bazoronswa kanagabisha ko batohirahira ngo bagire imyiyerekano mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga havuga umugera wa corona uri ku murindi udasanzwe nk'uko byemezwa n'abajerwa amagara y'abantu kuri mikrofoni ni kumwe na Arisa Kimana nije ngira ndabashikirize aya makuru ndabahaye ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ido ni ido rya makuru tuyahere ku gisata cha politike ngo nta ntambwe ishimisha leta y'u Burundi iratera kugira ngo igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bisubire kugiranira imigenderanire myiza uko niko bisigurwa n'umushikiranganje wa mbere arengiyo mu bunyoni mu kiganiro yarayahaye abamenyeshamakuru naho biri uko umukuru w'igihugu we Evariste Ndayishimiye yari yatanze icyizere ko u Burundi n'u Rwanda bigiye gusezerera kahise kugira ngo imigenderanire isubire itoto inkuru ya Breze Nijimbere
hari igitabo twari tumaze imyaka twandika u Burundi n'u Rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishashe
ivugo umukuru w'igihugu yakoresheje itandukanye n'umushikiranganji wa mbere Evariste Ndayishimiye imbere y'abatumire harimo umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda mu ijambo ry'umunsi mukuru w'intayo yo kwikukira ku Burundi yatangaje ko kuva kuri iryo sango u Burundi n'u Rwanda bigiye gusubira kunywana
Turizeye ko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mukakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku Barundi uno munsi abarundi ndabasabye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze
uwo mwizero watangwa n'umukuru w'igihugu si utangwa n'umushikiranganji wiwe wa mbere Aregiyo mbuyoni avuga ko igihugu cy'u Rwanda hari ntambwe gitaratera
ni byiza rero yuko habaho ahubwo gusubiza mu ngiro biba byagenze nabi ariko n'ubu ntibiragenda neza kuko n'ubu ibyo twasabye u Rwanda ntibirabishitsa ubwo ni rwabishitsa bizoheza bigende neza gusumba ariko ntitwoheza ngo tuvuge ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda imeze neza cyane ahubwo no gukora kugira ngo ishobore kumera neza bivanye n'icyayitosekaje na cyane cyane ko se gupfa kuvuga gusa ngo nigende neza icyari cyatugitosekara kitatorewe umuti
ibyo biri uko mu gihe u Rwanda ruherutse gushikiriza abarobere bafashwe bagwanya leta y'u Burundi biciye mu gisata MCVS kijejwe umutekano ku mbibe ibihugu by'akarere bihana kuri no wa gatanu urwego rwa leta y'u Rwanda rujejwe gutohoza ibyaha RIB rukaba rwatanze abandi barundi babiri bivuga ko bo babasuma bajabutse imbibe bahejeje gukora ibyaha byo kwiba mu Burundi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda
mu gisata cy'intwari bereye naho ngo abakozi bishyira hamwe yo gutuma tumana k'amakuru na tele ntibari bakwiye gusaba imishahara yabo baheraniwe kuko ngo barahawe ibikenewe byose kugira ngo bihembe bongere batange n'inyungu mu kigega cya leta kandi ngo ari hamwe bohirahira bakagira imyiyerekano ngo bazofatirwa inkingo zibereye nk'uko bivugwa n'umushikiranganji wa mbere arengiyo mu bunyoni mu nama yagishije kuri uyu wa kane ariko rero abakozi bo barakana uruhara rwabo mu ihombo rya Onatel nyabuna bagasaba kuronswa imishahara yabo y'ameza ane n'utundi turusho barikorerwa n'amategeko n'inkuru tubaza Beni Axel Akana
ikibazo cy'imishahara y'abakozi b'ishyirahamwe Onatel hamwe n'intererano batagitangirwa mu mashyirahamwe bavuza biri mu bibazo umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yishyuye kuri uyu wa kane. Kubwiwe ibisabwa n'abakozi ba Onatel ngo nta fatiro bifise kuko bagize uruhara mu ngorane ishyirahamwe ririmwo, ko rero ataco bakwiye kubaza.
Kubona hagiye igihe bagasubira bakibagira ngo bagire bagiregere ni ukuvuga yuko bari yibagiye. Mbega bari barindiriye ko arinda bahemba. Wewe wofata umukozi ukamuhereza amafaranga y'ibikoresho ukamuhana n'amafaranga y'agahembo, hanyuma agashaka gusaba ngo n'umuhembe, bashaka ko Leta ibahemba kubera. Ahubwo niwe wabwirizwa kuzana inyungu muri Leta. Turabakebuye rero izofata n'izindi ngingo zikenewe yisunze amategeko kugira ngo Onatel ibeho mu mategeko cyangwa ntibeho. None turabaha amahera bagaca bihemba bakagura ibikoresho bagaheza byose bahagaruka kuturaba kandi twarabahaye amahera.
Abakozi b'ishyirahamwe Onatel barahakana uruhara rwabo mu ngorane z'ishyirahamwe Prime Samutoto ari mu rwego mpanuzwa jambo rwa Onatel mu kiganiro ku nama cya radio na televiziyo Isanganiro cyo mu ndwi iheze yarashikirije ko uguhomba kwavuye kuri Leta itashoboye kubona iri mu ihiganwa n'ayandi mashyirahamwe mashasha. Ntibyagarukiye aho, Samutoto avuga ko ayo mashyirahamwe yagiriye ko atangura no gutwara abakozi bo mu gisata cy'ubuhinga bwa Onatel kubera itari ishoboye kubaha agashahara kisununuye.
Nababwiye ko bamaze kugura imihora abaprive bakaza, Onatel kare yaragira ihugurwa ry'abakozi bivuye kwigisha bamubonye, ubu nta depense de formation bagira abo bakonfira baca banoba muri Onatel. Amare Onatel yabwiye ati none nzokwigisha baca babatwara, ikirareka bica bigenda bigoma gucyo yabaye intambamye nyamukuru. Nubwo bashaje twaravuze tuti basezere tugire icigwa cyo gusezerera abakozi bashaje, ariho yatekanijwe n'amategeko ngo hari n'abandi babaheranye. Nababwiye ko babaheraniye imiliyari 10 uno munsi niyo mishahara batabahemba batabakotiriza mu mashyirahamwe atekaniza akazoza abakozi cyo kubavuza mituweli na INSS.
Ishyirahamwe Onatel ifise abakozi barenga 400 bakaba baherutse kugariza ibiro vya Onatel basaba agashahara kabo k'amezi 4 kuva mu kwa kane, no kuvuga amafaranga arenga imiliyari 10 harimwo nayo batatangiwe muri INSS na mituweli yose hamwe. Abakozi bakemeza kw'ishyirahamwe Onatel riheranye amafaranga arenga imiliyari 150.
Inzamba
Radio Inzamba makuru avugwa mu gisata cha gateka kazi na muntu umuganga Senere wabujijwe kubaka ingoro yawo ku mutumba Gaharo muri komine ya Shombo iri mu ntara ya Karusi. Amatafari yagenewe kubaka yarononywe n'abanywanyi b'umuganga Senere FDD nk'uko amakuru ava yavyemeza. Aho hari mu gaturuturu ko kuri uwa gatanu nk'isaha 8 abanywanyi ba Senere baratera ivyatsi yo nyifato bakavuga ko ari ukutihanganiranira mu vya politike. Ido nido na Rosine Kaz.
Abanywanyi ba Gatungo asa bagiriza urongo uyu mugambwe Sende David de muri komine Shombo n'abandi banywanyi babiri b'uwo mugambwe uri ku butegetsi ko aribo batanze itegeko ry'ukonona ayo matafari. Nisiguro batanze nk'uko ayo makuru nyene nabivuga akaba ari uko amadarapo ya CNL na Sende David adashobora kuja hafi na hafi kuri uwo mutumba wa Gaharo.
Aho rero muri ico kibanza basatuyemo amatafari bahise batera ubwoba abantu babwira ko ata wundi mugambwe urekuriwe kugira ingoro y'umugambwe ku mutumba. Mu nyuma gato baciye bakora akanama kabo cakurikiye muri iri joro ryakeyeho masaha 7 saa 8 y'ijoro niho ayo matafari haje umugwi imbonerakure ura menagura ayo matafari yose.
Abo baseneri baravuga kandi ko atari ryo rya mbere babuzwa kubaka ingoro yabo kuri uwo mutumba.
Twarigeze kugomba kuyugurura kuri uwo mutumba hama bashatubwira ngo iri mu mabare impande y'amabare bakagikunda. Turabireka rero ubu twari twayungurutse kwishyira kure hafi kilometero uvuye ku mabare, ariko n'ubundi urumva ko ejo baciye bavuga ngo nta wundi mugambwe ngo urekuriwe kugira ingoro y'umugambwe ku mutumba batarivyo naho inkona zobakabagura.
Twarondeye urungu uyu mugambwe Sende David de muri komine Shombo Desire ndahabona Imana ngo agire icyo avuze kuri ivyo yagirizwa we n'abari muri uwo mugambwe, ariko ntacyo yashimye kutwishura.
Eme Magera ari mu ndongozi z'umugambwe Senere ku mugabane wa Buraya ariyamiriza ivyo yita gatotezo kabananya gakorerwa abanywanyi babo, akibutsa ko amabi bakorerwa yatanguye kuva kera. Ariko Eme Magera agasaba abanywanyi b'umugambwe Senere kuba maso bakirinda abasotora.
araba anwani umugambwe genere mu rutana muri za komine giharo bariko baragirwa kwitera bwoba abandi bazinzwe mu gisako kumvo zitumvikana kandi saho nyine si muri rutana canke ingambi karus urabona ko misekeza biri mu gihugu cose urabona ko ubutegetsi CNDD n'imbonera kure n'igipolisi hamwe n'iperereza biri muri iryo sekeza biri bishoboka byose ko kugira ngo umugambi CNDD abone uguma mu Burundi kubera nta zindi bafise nta migambi bafite igihugu twitwara nk'abakiri mu ishyamba twibuke ibibazo byagiye biba safisha bitera abantu mu nzuzi muri Zarusizi, utabantu muri za ruvubu ntacyo batakoze kwandikira abantu ku mastade ikindi kindi kintu bokora ntigusumbije nini cyane ko amatumica mu mugabo abanywanyi bakama bahari bakama bahagaze aho rero twobabwira ahubwo yuko abanywanyi bacu baguma barikanuye abanywanyi bacu baguma bahagaze magabo gusa bakenyirinda gasotoro bakerekana yuko ahubwo bobo bari muri politiki batari mu bintu by'ubugizi bwa nabi
Mugisata chakataya kazi na munu kani umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Fokode urasaba urwego rw'iperereza kuvuga aho abantu babiri ruheruka guhagarika mu gisagara cha Bujumbura bafungiwe bamaze indwi zitatu bafashwe ariko nta wuzi irengero ryabo mu gihe bivugwa ko hari abo iperereza ryo barimaze iminsi ryica bamwe mu nshuti zabo bafise ubwoba ko batakiriho Pacifique nazwe aronko uyu mugambi ndondeza amenyesha ko inshuti zabo bantu zikeneye kumenya aho bafungiwe naho dosiye zabo zigeze kurikira Pacifique Ninazo
muri aba rero bagiye barafatwa muri iyi minsi hari uwitwa Seleman Niyonzima na Venance Kayobera bava muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza bafashwe itariki 31 mu Kakaro mu 2021 bafatirwa mu Kamenge muri Seremani Niyonzima we yanafatiwe aho yakorera mo aho badandariza imiti bitungwa bijya bita farmasi veterinaire iri hafi y'ibiro bya limitere mu Kamenge n'ukuvuga ko yafashwe abantu babona hari abo bakorana hari abari hafi bavyiboneye barabona imodoka yimujanye bavuga ko ari mu bwoko bwa Toyota Hatchis hanyuma kuva aba bantu bagiye nta urasura kubakubita ijisho mbere iruhande yabo harabwo ko uwo munsi nyene hoba haranafashwe n'uwitwa Ernest Batazira Andros yoba yari muranze be n'uwitwa Bosco abo bose bakaba bafashwe arabagenzi b'uyu Seremani Niyonzima be n'uyu Venance Kayobera hariho abamwita Amadi imijyango y'aba bantu irihebuye cyane irihebuye ku buryo hari n'amakuru amwe avuga ko baronka ababwira ko baramaze kwicwa nkuko rero twama tubikora iyo turiko turatabariza abantu baba bafashwe gutya dusaba inzego z'igihugu ko zovuga iyo zifungiye bano bantu cyane cyane urwego rw'iperereza umuntu yiketswe kwicaha arashobora gufatwa ibyo birasanzwe agatohozwa ko ariko biteza gukurikiza amategeko imijyango iguma ifise ububasha uburenganzira bwo kugendera no kubona ababo bakamenya aho bapfungiwe bakamenya ibyo bariko baragirizwa bakamenya amadoshi yabo uko ameze maze n'ingene ariko aragenda mu by'amategeko
inzamba
tubona neza y'amakuru mu gisagara cy'amagara y'abantu ahubwo babufatiye ku kiza cy'indwara ya COVID-19 ari bwinshi mu banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no mu micungarano yaho nk'uko amakuru atandukanye ava mu miryango imwe imwe abimenyesha bikemezwa namwe mu bakozi bo ku bitaro by'i Muyinga ubwo ba ahanini bufatiye ku biharuro byinshi by'abagwayi mu ngero ya COVID-19 byibonekeza muri no minsi mu karere k'ubuvuzi k'i Muyinga na cyane cyane mu makomine ya Muyinga Buhinyuza na Mwakiro ido nido na Vanessa Muhiteka
guhera mu ndwi zibiri ziheze niho hatangiye kwibonekeza ibiharuro byinshi by'abagwayi mu ngero ya COVID-19 byibonekeza mu karere k'ubuvuzi ka Muyinga kagizwe na makomine ya Muyinga Buhinyuza na Mwakiro nk'uko isoko ryacu ribimenyesha ibiharuro abajejwe intwaro canke abajejwe amagara y'abantu batarota bashaka ko bija habona ngo abantu bafatire ko gutyo bigira inama yo kwikingira inyifato y'abategetsi berekanye kuva umugera wa COVID-19 ugishika mu ntara ya Muyinga muri kino gihe naho ibyo biharuro binyegezwa biribonekeza ko bagwaye ari benshi. Ikibanza cyatigikanyijwe ku bitaro bikuru by'intara cararengewe abagwayi batari bake bagasaba kuja kugwarira mu miryango iwabo, aho usanga umuryango umwe hari abagwayi ba COVID barenga batatu. Abafite amakiriro nabo bagahitamwo kuja kugwarira mu bitaro byo mu gisagara cha Bujumbura. Igitigiri cy'abaza kwipimisha naco kikaba kiduga ku munsi aho imirongo y'abashaka kwipimisha ari urudacika. Abanyagihugu rero muri kino gihe bakaba bagerageza kwigwanako, aho usanga mu ibarabara hari abantu bavuye kwirondera amababi y'imikaratusi ngo bikingire ico kiza. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro be n'abajejwe amagara y'abantu kwikubita agashi bave mu gacerere. Uruganda rwa Radio Inzamba rwarondeye umuganga Murundiza Eric arongoye ubuvuzi mu ntara ya Muyinga kugira tumenye igituma batamenyesha abanyagihugu ibitigiri byamaze kwandura uwo mugera tukaba twamukenye.
Imyidogo nayo ni myinshi mu bafite ibibanza ku isoko rikuru rya Komine Makamba mu ntara ya Makamba biyamiriza ingingo yo kuduza amahera ariwa komine muyatozwa kuri iryo soko. Abo badandaza bamenyesha kwiyubakwa ry'iyo soko barifise nk'uruhara bagasaba mustanteri guhagarika iyo ngingo. N'inkuru dushikirizwa na Alexandre Niyongeko.
Abo bafise ibibanza mu isoko nkuru ya Komine Makamba bidoga kubera ingingo yafashwe n'abagize inama manuzo zambo iyo komine ya Makamba. Iyo ngingo ikaba yamenyeshejwe abafise ibibanza mu ntango z'indwiheze. Iyo ngingo ngo ikaba ari iyo kuduza amafaranga arihwa ikibanza kimwe kimwe, aho ibibanza by'isoko byubatswe n'amatafari byahora biriwa amafaranga 25,000 byashizwe ku mafaranga 40,000. Ibitubatse n'amatafari navyo byavuye ku mafaranga 600,000 bishirwa ku mafaranga 800,000. Abahafite ibibanza bakabona ko inyuma y'iryo duzwa hinyegeje ingingo yo kubaka ibibanza kugira ngo babihe bamwe mu bategetsi harimo n'abagize inama ya komine baheruka gutorwa. Aba badandaza bakavuga ko bafise amakuru avyemeza kuko inama manuzo wa jambo za Komine Makamba uko haje nshasha zamaze ishaka kwigarurira ibibanza ku isoko nkuru ya Komine Makamba, mbere ngo bikaba biri mu vyabomowe mu ngingo yo kubomora amazu yubatswe hatubahirijwe metero 6. Abandi nabo bakaba ngo bihaye ibibanza birenga 2 canke 3 mu isoko nshasha yo muri karitsiye Nyaburumba iri ku murwa mukuru w'intara ya Makamba. Abo bahafite ibibanza bagatangazwa n'ingene haduzwa ku rugero rungana uko kandi amafaranga yasabwa n'ishyirahamwe PEBU ibice 30% kugira ngo bubake amasoko yatanzwe nabo bahafite ibibanza kuko komine atayo yari ifise. Bamenyesha kandi ko ivyo atanahamwe birakorwa kuko mu yandi makomine atakibanza kirenze 200,000. Basaba mustanteri wa Komine Makamba kudashira mu ngiro iyo ngingo kuko ngo naho ibibanza biguma biduzwa na komine nabo batanze umwumwe umutahe wo kubaka ungana n'amafaranga 300,000 kugira ngo hubakwe. Zuena Irakiza mustanteri wa Komine Makamba arabeshuza iyo myidogo y'abafisi ibibanza mu isoko nkuru ya Komine Makamba kuko ngo ayo mafaranga baterereye mu kubaka isoko komine yahejeje kuyabishura, akamenyesha ko abaronse ibibanza batakibikoresha aribo bafitaniye ibibazo n'ababikose.
Murakoze mwese mwari muteza abiri barakoze kandi bagenzanje bamfashije kubategurira no makuru mwari ko muyashikirizwa na Lisa Kimana nkabandi bifurije kugira weekend nziza hiwanyu. Murakoze.